Abanyagihugu bariko baricwa n'inzara muri kinogeye kuruta abandi baba muri site ya Muyange ya mbere iri muri komine Gihanga hamwe no muri site ya Muyange ya kabiri iri muri komine Bubanza. Abariko barapfa ahanini bagizwe n'abana hamwe n'abariko barasaza. Abana bo muri ayo masite bavyimvye inda hamwe n'amatama bigaragara ko bataronka ivyo bafungura. Eka n'abakuze niko kuko benshi muri bo bavyimvye ibirenge. Muri abo bakuze hari abo twagerageje kuyaga ariko biranka ko bavuga kuko bariko barajugumira kubera inzara kandi bakavugana marira. Uyu ni umwe mu bakenyezi bafise abana umunani dusanze yicaye mu nzu ariko arajugumira avuga ko amaze iminsi itatu adafungura. Tumubajije igituma afise amarira mu maso yatwishuye ati:
"Ukaramva nta mahoro mfise."
"Uyabujijwe n'iki?"
"Mu buzima mba atari heza."
"Si heza gute?"
"Inzara yatuma muzima havunagurika si heza."
"Uvuze ngo wari umubanyi wiwe?"
"Nitwa bukuru hirahariya."
"Uvuze ngo ababajwe n'iki?"
"Ababajwe no kubera inzara. Amaze iminsi adafungura kandi nabo bana kugira bafungure n'ingorane. Ababanyi nibo bahora batora duke duke bakamuzanira. Twese twagezeho bihera. Imirima twagiye yose yumye. Yumye imirima ntacyo tugifise. Aha turagaragara. Abaza baraja gutora imivyimba bakwega. Nuwarazi guduharage yarimye twese twarumye. Ubu nta uzohemba urundi."
Iruhande yaba hari abandi baryamye mu mazu kubera basinzikajwe n'indwara bavuga ko zoba ziva ku kubura ibyo bafungura. Iteriteka Serevana nawe ne tumusanza hari ku musego hamwe n'abana biwe babiri.
"Nkubura abona je ngo ajeje abana babiri matameza abiri. Singira ico njya umugabo arakenye ahubwo mwari mukuye kwikubita gashi mukarabi ntara ya Gihanga turago tubayeho nabi turagwara ntitugira ikintu twifashishe. Mwari mukuye kutugarukira mukatugira icyo mwobona leta y'u Burundi katushika ku mukuru w'igihugu ntatwibagire. Ku munsi turagenda kumaze kwituro zibiri zitatu hari habicwa n'inzara hari hababurekira aba n'umuntu agapfa kamunukira mu nzu."
Uku kubura ibyo bafungura muri aba banyagihugu kubatera ubukene no mu bindi byose bakenera. Aha ni mu gihe bavuga ko n'umuntu apfuye muri bo babomora imiryango y'amazu babamwo kugira ngo bakoremwo amasandugu babafubamwo. Na Imana Everine numwe asigaba mu nzu itagira umuryango n'umwe.
"Ku miryango imwe twahembye ko abantu twabuze iyindi nansanyira ku muryango kandi ugasanga bayitwaye."
Muri site ya Muyange ya kabiri naho abanyagihugu baho bahaye bikora ku mabati asakaye amazu babamwo. Ubu barongoye muri iyo site Bagamunda Joasha avuga ko bagerageza kubatesha.
"Barasambura kugira bagurishe mwe tumaze iminsi tuho turababwira tuti nyabona ntimugurishe kuko naho mugurisha ntimukira. Ejo imvura niyo yaramukikuye mucamubura aho mukika umusaye."
Buramatari w'intara ya Bubanza Tarcisse Niyongabo arashimira abamaze kugira icyo bakoze kuri abo banyagihugu ariko kandi agatera kamo amashyirahamwe atandukanye kugira ingufu bakagarukira kuri abo banyagihugu.
"Nico dusaba abatwara abategetsi bose, nico dusaba n'amashyirahamwe mpuzamakungu yaba amashyirahamwe ya Croix Rouge, amashyirahamwe rya Seyser, ishyirahamwe rya PAM, ishyirahamwe ryose ryumva yuko mu ntumbero yaryo harimwo guseruka ku bago. Tugasaba amashyirahamwe yose yaba ayo mu gihugu hagati mato mato yabayo mpuzamakungu ko yotabaranya agashika kuri abo bene gihugu b'Igihanga kuko by'ukuri baragowe kandi bugarijwe n'inzara nyinshi."
Kuva mu kwezi kwa cumi k'uyu mwaka uheze abantu bagera kuri 12 nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye biturutse ku nzara ngahe Bubanza. Buramatari w'intara ya Bubanza amenyesha kandi ko igitigiri cy'imiryango isinzikajwe n'inzara bamaze guharura mu kiyaya cimbo igera ku 3,000. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.